Murumva Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya bose. Ndabasuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, mfatanyije n'abagenzi banjye bari hirya no hino mu ngo zabo mu birorero bikikije Washington DC kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Mu Burundi hasigaye iminsi 7 gusa ngo amatora ya perezida, abadepite n'abajyanama b'amakomine akorwe. Kubibaza niba hari ikibazo cy'amakarita y'itora kitarabonerwa umuti.
Ubu twakwemeza yuko amakarita yatanzwe ku bice birenga cyane 90%. Mugabo hari hayasigaye kuko twarabonye yuko ingeso mbi yo kuza gutonda umunsi wa nyuma n'ubu atahiraja.
Uyu ni Petero Karaveri Kazihise, umuyobozi wa komisiyo y'amatora mu Burundi, ahumuriza abibaza ko amakarita y'itora asigaye ashobora kuzakoreshwa mu kwiba amajwi. Byari mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa gatatu i Bujumbura. Hagati aho, abakandida batandukanye bakomeje kwiyamamaza hirya no hino mu ntara z'igihugu. Ku nshuro ya mbere, umuntu wanduye virusi ya corona yagaragaye muri Lesotho, igihugu cyari gisigaye kitaravugwamo ubwo burwayi ku mugabane wa Afurika. Abavuzi gakondo muri Kameruni bugarijwe n'abo bashakaho umuti w'indwara ya COVID-19. Naho leta y'Ubushinwa irasaba Ubufaransa kutongera kugurisha intwaro na Taiwan. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya tugumane. Amakuru tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Muri Kameruni abavuzi gakondo bugarijwe n'ababashakaho umuti wa COVID-19. Eugenie Mukankusi nibyo tubwira.
Abavuzi bafite ikibazo cy'umubare munini w'abantu babagana bashaka umuti wo kwirinda cyangwa kuvura virusi ya corona. Uko gusibanira ku bavuzi gakondo bije nyuma y'uko igihugu cya Central Africa cyemeje ko gifite abantu barenga 2,500 barwaye COVID-19 n'121 bishwe n'iyo ndwara. Cyokora abaganga babyigiye basaba ubushishozi mu gukoresha iyo miti ya gakondo. Nubwo nta bushakashatsi bwakozwe ngo bwemeze uwo muti, Dewa avuga ko umuti we ushobora kuvura ibimenyetso byose bya COVID-19, yemwe ko ushobora no kurengera ubuzima bw'umurwayi ntapfe. Abaganga bakora ubushakashatsi na guverinoma ya Kameruni basabye abarwayi kutishingikiriza ku muti wa gakondo mu bijyanye na COVID-19, ahubwo begere ibitaro. Umuhanga mu by'imiti mu mujyi wa Douala, Merlin Peyu, yibutsa ko abanyakameruni benshi badatuye hafi y'ibitaro, ariko ko biboroheye kubona ubuvuzi gakondo. Ishami rya Minisiteri rishinzwe ubuzima bw'abaturage muri Kameruni ryasohoye itangazo kwa kane w'icyumweru gishize riburira rubanda kubavuga ko bavura COVID-19 bashaka kunyunyuza imitsi y'abaturage bababaye cyangwa bafite ubwoba bwa virusi ya corona.
Urakoze Eugenie. Lesotho cyabaye igihugu cya nyuma muri Afurika kwemeza ko hagaragaye umuntu wa mbere wanduye virusi ya corona. Fidel Niyongabo nibyo tubwira.
Icyo gihugu cyemeje umuntu wa mbere afise umugera wa corona uno munsi wa gatatu. Nicyo gihugu cya nyuma cyo muri Afurika gitangaje umugera wa corona ku butaka bwacu. Ni ukuvuga ko ibihugu byo mu karere ka Afurika byose uko ari 54 bimaze gutangaza ko bifise abanduye umugera wa corona. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri Lesotho bwamenyesheje ko umuntu aherutse gushika mu gihugu avuye hanze yacyo yapimwe umugera wa corona. Yamara nta bimenyetso yerekanye vy'uko agwaye. Yashizwe mu kibanza ciwe ca wenyene ahatarekuriwe kubonana n'abandi muri iki gihe. Igihugu ca Lesotho gifise abantu 2,000,000 gikiyukujwe n'igihugu ca Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo nico gihugu gifise igitigiri kinini cyane c'abandi umugera wa corona muri Afurika, no kuvuga abantu 111,350. Ikiza cy'umugera wa corona cyari kweze mu gukwiragira muri Afurika. Imari bitigiri by'abantu rico kiza biriko biriyongera muri ako karere. Abantu barenga 169,500 baramaze kwemezwa ko bafite umugera wa corona muri Afurika, mu gihe abarenga 2,404 bamaze guhitanwa n'uwo mugera. Iyo nkuru itangazwa n'ikigo kijejwe kugwanya no kwirinda indwara muri Afurika.
Urakoze Fidel. Leta y'Ubushinwa irasaba Ubufaransa kutongera kugurisha intwaro n'igihugu cya Taiwan. Thomas Kamilindi arakomeza.
Taiwan ni ikirwa kigenga, kera cyitwaga Formosa. akenshi igura intwaro muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ariko Taiwan yaguze mu Faransa ubwato bw'intambara 6 mu 1991 n'indege z'intambara 60 mu 1992. Byarakaje cyane leta y'Ubushinwa. Mu kwezi gushize guverinoma Taiwan yatangaje ko igiye kugura mu Faransa ibikoresho bishyashya byo kuvugurura ubu bwato n'indege by'intambara. Uyu munsi umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa Zhao Lijian yatangaje mu kiganiro n'abanyamakuru i Beijing umurwa mukuru w'Ubushinwa ko Ubushinwa budashaka buriya buguzi. Yavuze ngo turasaba ubu Faransa kwemera ko hariho igihugu kimwe rukumbi cy'Ubushinwa maze bureke kugurisha intwaro muri Taiwan kugira ngo bitangiza umubano w'Ubushinwa n'Ubufaransa. Yongeye ko Taiwan ari intara y'Ubushinwa 100% atari igihugu cyigenga nk'uko leta y'Ubushinwa yamye ibivuga igihe cyose. Guverinoma y'Ufaransa mu itangazo rya Minisiteri yayo y'Ububanyi n'Amahanga yahise ivuga ko yubaha ubusugire bw'igihugu kimwe rukumbi cy'Ubushinwa kandi ko ihora isaba ibiganiro hagati ya leta y'Ubushinwa na leta ya Taiwan. Naho leta ya Taiwan mu itangazo rya Minisiteri yayo y'ingabo z'igihugu ivuga ko nta na kimwe gihindutse mu mugambi wayo wo kugura intwaro nshyashya n'Ubufaransa kugira ngo ishobore kwirengera bibaye ngombwa. Koko rero Taiwan yemeza ko ibikeneye cyane kugira ngo ibashe guhangana n'Ubushinwa bwongeye cyane imyitozo ya gisirikare mu nyanja yo mu nkengero za Taiwan muri iki gihe.
Shimira bagenzi bacu batugereje amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88.8 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Abadushakira kuri internet namwe mujye kuri w3 radio yacu voa.com mukurikire aya makuru ukanya turaje mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika tuhere mu Burundi abigihe cyo kwiyamamaza mu matora ateganijwe muri uku kwezi gisigaje iminsi ine gusa. Ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryiyamamarije mu ntara ya Bujumbura naho CNL bitavuga rumwe ijya mu ntara ya Makamba. Sawanya Frodebuyo ni ihuriro kira Burundi byari mu majyaruguru mu ntara ya Ngozi na Kayanza. Pierre Claver niyo nkuru nibyo tubwira.
Iminsi isigaye ngo abakandida batandukanye baheze imyiyamamazo ubiharurirwa ku ntoke z'ukuboko kumwe. Icyo bikoze abakandida barabandanya kuzunguruka igihugu cyose barondera amajwi. Kuri uyu wa gatatu umukandida Evariste Ndayishimiye yakiriwe n'abanywanyi b'umugambwe aserukira CNDD-FDD mu ntara ya Bujumbura mu Kabezi. Kugwanya ubukene no kubwiza umwimbu nivyo Ndayishimiye ashira imbere.
Nta komine nimwe dushaka itazoyifisa umuyaga nkuba aho inziga zo kwa gushika zo fuma ndahazana umuyaga nkuba w'izuba n'izuba naryo ntiryaka. Nibavuga ngo inziga ni ngufi izuba ni rigufi ruce turiteka turi kuri mu muyaga nkuba. Umuyaga uriho ntagira uzosubira kuvuga ngo yabuze cyakora ngo rukore yabuze umuyaga nkuba.
Umubaji kubaza, umurimyi kurima, umwubatsi kubaka, umwigisha kwigisha, umuganga kuvura.
Uyo yabitsikanije n'uwo bahanganye ku rubuga ari wa gato rwasa yakiriwe nawe kuri uyu wa gatatu n'abanyamakamba aho Ndayishimiye batazira neva yaramaze iminsi.
Uyu wa mugambwe seneru haguru kutunyoni tukaguruka amashami y'ibitaka tugumira none ngo uyu uragurutse abarundi tutore twivuye inyuma.
Kwasa ibisata by'uburimye n'indero abifitse ku mutima mu migambi yiwe.
Ushatse guteza imbere igihugu cy'u Burundi abarenga 90% na barimyi n'aborozi kandi birashoboka kuko turafite abagoronome. Igisata cy'indero cyohabwa agaciro kigatezwa imbere biboneka. Amapolitike mu bisata bitandukanye hakizungwa ivyumviro n'intererano zabo babarabyize barabinonosoye bagahabwa iyo mirimo bakabidukorera. Hariho ikigazi izi mbuto zose inyumbati itoke ibiki turashaka kubiteza imbere tukajyana twa mahinguriro umwimbu tukawuhingura tukawushora no mu masoko mpuzamakungu. Harageze ko duhindura ibintu kugira ngo Uburundi buje mu iterambere ntitugume duharurirwa mu bihugu bikenye kandi Imana yaraduhezagiye ibintu byose tubona.
N'umukandida wasaba Nyafrodebu Leonce Ngendakumana ari mu buraruko mu ntara za Ngozi na Kayanza ico gisata co kugwanya inzara kiri mu migambi yiwe.
Turanyotewe gutuza ubukene, turanyotewe gutuza ubushomeri, turanyotewe gutuza inzara indwara muri iki gihugu. Turakeneye ko abanyeshuri abana bacu biga bakiga ibizobagirira akamaro bonyene imiryango yabo abanyagihugu igihugu co kugira yangore demokrasi ikomere. Haragahaza nako k'ubukene, nako k'ubushomeri, nako k'inzara, kuko ukenye ushomereye ushonje wayoboza kugendera amakori adamatangi tugitoreza gutezwa bijyane mu kigero cya ca leta uburezi bwoca cyitwa ikigega cy'abanyagihugu.
Abigenga nabo nka Francis Rohero bafise mu migambi yabo kunagura igisata co kumenyesha amakuru hamwe n'agateka kazi na muntu.
Tuje hasi gushika aho hagaruka ya ntahe yo kumugina aho udasanga insoresore z'imigambwe arizo zisigaye zija gucira manza abantu zicira za ngondagonde abashatsi abazihereje amahera aho kumva yuko tugarukana ubuntu muri iki gihugu. Abarundi benshi ntibasubire kunigirwa muri menshi umengo kirazira kuvuga iby'abarongozi badashaka ibinyamakuru bice bivugira habona ibiba byose mu butungane bikurikiranwe ntiyamengo umengo hari amadosiye arabe iby'abategetsi kizira kuvuga umengo hariho amadosiye y'abantu bankwa n'abategetsi kizira kuvuga maze kumenyesha amakuru guce guhiteka uwo muntu wese yo havaho hotegwa uwo muntu wese yo havarenganywa no butungane bivugwe bishigwa habona amaradio ibimenyesha amakuru bihabwa agaciro gakomeye mu gihugu cacu twumve yuko atamuntu agisubira guhonera aho yokirie ibiza byinshi byabaye muri iki gihugu iyo haba hateye imbere kumenyesha amakuru byari gushobora kuvugwa hakirikare bigahagarikwa bitaraba agateka kazi na muntu butungane bishigwe mu biyagwa hanini cyane uwo mutima w'umurongozi uze utamanzura abari ibito nabo baburisaganyirizo kuko bica bivugirwa habona ejo iki gihugu kive mu kangaratete kiriko kirajamwe mu myaka itari mike twamatubona kandi tugaya.
Gaston Sindimwo aserukira umugambwe iprona nawe kuri uyu wa gatatu yarageze mu Rumonge avuye Bururi. Imigambi ashiri imbere ishimikiye ku kunagura amasezerano y'amahoro y'Arusha yagaritse intambara mu mwaka w'ibihumbi bibiri. Uwo mugambwe mbere ni nawo wayaharaniye. Ku munsi wa Munguza niho imyiyamamazo izorangira ku bakandida indwi barimo batanu baserukira imigambwe n'inani na babiri bigenga bashaka kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Amatora azoba ku munsi wa gatatu za itariki 20. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku byijwi rya Amerika.
Turacyari mu Burundi aho komisiyo yigenga y'amatora muri icyo gihugu yemeje ko amakarita y'abazatora yatanzwe ku rugero rwa 90% mu gihugu cyose. Komisiyo yatanze icyo cyegeranyo mu kiganiro abayobozi bayo bagiranye n'abanyamakuru. Hasigaye iminsi 7 gusa ngo amatora ya perezida, ay'abadepite n'abajyanama baza komini akorwe. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi. Turagezwaho na Desire Hatungimana uri mu Rwanda.
Muri cyo kiganiro kwamenyesha makuru umukuru mu Gwiseni arashima ko amakarata y'itora yatanzwe kugarura ushimishije.
Hariho ivyerekeye amakarata y'amatora nkuko mubizi twaraye duhejeje kuyatanga ku kiringo kigira kabiri no kuvuga ikiringo cyongerejwe gucambere cyari cyatanzwe. Ubu twokwemeza yuko amakarata yatanzwe ku bice birenga cyane 90% mugabo hari hayasigaye kuko twarabonye yuko ingeso mbi yo kuza gutonda umunsi wa nyuma n'ubu atahiraja akarorero ni nkahi Bujumbura twarabonye abantu benshi batonze gushika
naho biri uko aroyize baricako arongo yunanikira Burundi washize imbere mu kandida Misiano Ndayizeye ntashimye ingene sene iri kwiravyifata mu mwitangwa ry'amakarata no mu bibanza by'abazohagararira amatora.
Sene abatanoza ry'amakarata yabarungitse ngo baze kuyatora ngo muri zijya migwi iyiserukira mu ntara ariko hari abanwanyu maze kuza kuyatora barayabura sinzi neko azuyaronka cyo gituma dusaba ko ahubwo gerageza abantu bakaronka ayo makarata hanyuma izo ntonde zimanikwe kugira ngo abantu bagire umuco. Ikindi dusaba nuko seni yotwereka neza ikagira icyo bita kije kintu bita fiche electorale kugira tumenye neza abanditswe neza ko ari bajya bavuga kuko kugira umuco turonke nuko se niyo bitwereka neza kuva hariya biyandikishije gushika kiye kigira kiboneke kimwe tuvuga nuko rero hariho ibi bariko barashiraho abantu bazokora urya munsi w'amatora ku mabiro do vote dusanga byukuri ho baharimwo akarenganya uko bavuga yuko ariko barashiraho ngo umugambwe CNDD-FDD gusa
umugiseni uratunga gatoke n'imigambwe ivuga ko yarenganijwe mwishigwaho y'abazokurikiranira hafi amatora ku mabiro y'itora ivyo bibanza bigahabwa CNDD-FDD umukuru w'umugiseni yishura ko imigambwe yose idashobora kuroswa abayihagararira
hari umwe yafashe ibibanza biri mu mabiro y'amatora akuramwo ivyo avuga ko umugambwe wiwe waronse ibindi avyandika ku wundi mugambwe umwe ariho hari ikibazo mbega mu Burundi hoba hari imigambwe ibiri aha rero nkugira ngo tumere nk'abatanga inyisho ari umugambwe wibaza ko bazogabura imigambwe ibiri nibaza yuko wosubira kuraba neza amategeko kuko imigambwe ni nyinshi gusumba ibiri kandi twebe nka seni dutezo kuraba bose uwa kabiri n'uwa gatatu nabo banditse yuko baronse ibibanza bike naho nyene birasa kubera yuko ibibanza by'umwe wese biteza kuva kuri bose bategerezwa kubaho hantu ico no bashikira ko nuko kandi kumbure muranakizi muri kino gihugu hari imigambwe be namahuri y'imigambwe inani z'imigambwe birenga 30 n'ibindi hanyuma hakaba abitoza bangana na 61 murumva rero igihe ku biro vyitora hariho ibibanza bitanu ugaburira abantu nkabo biragoye yuko umwe wese aza kuronka ikibanza mu biro vyitora byo byose
Petro Caraveri Kazise arahumuriza abibaza ko amakarata y'itora asigaye ashobora kuzokoreshwa mu busuma bw'amatora
hariho kandi abibaza ingene bizogenda ku makarata y'abantu bo baritavye imana abantu bo batari hagufi cyangwa bapfunzwe mugabe ico si kibazo kirekire twovuga tuti bwa mbere hari karata yasigaye kandi noneho ni haba nuwatwaye yitarirwiwe izo mufa kubusa kuko se ni nizokwemera ko ikoreshwa ingingo zibereye zotangazwa y'amakarata yasigaye abasigaye nakoreshwa ikindi twebwe ikuru nuko ikarata kumbe yoza gukora kwidategerezwa
bamwe mu barongoye imigambwe kandi baragiriza umugwiseni ko kubona utarashira habona urutonde rw'abazotora bigamije kwiba amatora urongoye seni avuga ko urutonde rw'abazotora batora nk'aho barumanika kuko ari rurerure
no kwibusa hana yuko twigeze kurumanika igihe twagira iyandikwa ku batari banditswe mu 2018 hanyuma itariki indwi z'ukwezi kwa ruruma twaratangaje yuko urutonde ntabanduka rwabonetse aho twari mu nama n'abaserukira imigambwe n'abifuza kwitoza ku giti cyabo ku hoteli La Detente nta numwe yifuje kugira ngo aruronswe canke aze kurusuzuma ngo bitumenyesha kimwankire kumwakira kuko nta mpamvu yuko tutamwakira urutonde rwariho mbere ubwo rutonde niko twakoresheje mu gutanga aya makarata tugize iminsi dutanga iyo bumvise urutonde umenga nagapapuro kamwe cyangwa tubiri ariko urutonde rw'abazotora ni urutonde rurerure rugizwe na zijya ntonde mubona hajya abiyandikije bose baza gutora amakarata zijya ntonde zose mubona zica zigira urutonde rumwe rw'abazotora
nayo ku batakiba aho bari bayiyandikishirije umukuru w'umugwiseni arabahumuriza ko bazomenyeshwa inyene bazotora
urakoze Desire tuve mu Burundi tujye mu Rwanda urukiko rwa gisirikare ruri Kanombe rwafashe icyemezo cyo gufunga by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 abasirikare batanu n'umusivili umwe baregwa gukoresha abakobwa imibonano mpuzabitsina ku gahato no gukubita bamwe mu baturage asumutakaboyi ari i Kigali mu Rwanda
isomo ry'urubanza ryabaye abaregwa bose bari mu rukiko mu rwego rwo kwirinda COVID-19 bose bari bambaye udupfukamunwa kandi bahanye intera urukiko rwagarutse ku byo buri wese aregwa n'impamvu zikomeye zituma ubushinjacyaha bubakekwaho gukora icyaha urukiko rwahereye ku bafatwa nk'abakuru mu baregwa aribo Private Ndayishimiye Patrick w'imyaka 27 na Nishimwe Fideli nawe w'imyaka 23 baregwa ibyaha bitandatu birimo icyo kuri mu mutwe w'abagizi ba nabi no kujyamo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato icyo cyo gukubita no gukomeretsa kwinjiza ku bushake, kwinjira mu nzu y'undi mu buryo butemewe n'amategeko, icyaha cyo kwiba n'icyaha cyo gutizamu no kudakurikiza amabwiriza y'izamu. Urukiko rwanzuye ko rusanga hari impamvu zikomeye zituma bimwe mu byaha abasirikare bakekwaho barabikoze. Aha rwasobanuye ko rwashingiye ku nyandiko mvugo abaregwa bikoreye ubwabo biyemerera icyaha, ndetse n'uburyo berekanywe n'abakobwa basambanije kandi babasanze mu bandi basirikare. Gusa nanone rusanga nta mpamvu zikomeye zituma aba basirikare bakekwaho icyaha cyo kureba umutwe w'abagizi ba nabi, kuko bose bari bagiye mu kazi boherejwe n'abakoresha babo mu buryo bukurikije amategeko abagenga. Mu bindi urukiko rwemeje ni uko abasirikare batatu aribo Gatete François, Gahirwa John na Bigirimana Theoneste nabo bakomeza gufungwa by'agateganyo. Impamvu zikomeye zituma bakekwaho icyaha cyo gutizamu bari bashyizweho n'abayobozi babo kutubahiriza amategeko y'izamu no kuba bataratanze amakuru y'ibyo bagenzi babo barimo byo kuba bakekwaho gusambanya abakobwa ku gahato ndetse bagakubita abaturage. Gusa urukiko rwemeje ko aba nabo nta mpamvu zikomeye zituma bakekwa w'icyaha cyo kureba mu mutwe w'abagizi ba nabi, kubikitso no gukoresha indi mibonano mpuzabitsina ku gahato, ndetse n'icyaha cyo gukubita. Umusivili umwe wari muri uru rukiko Ntakaziraho Donati w'umucamanza yavuze ko hari impamvu zikomeye zituma akekwa w'icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Ibindi byaha byose yaregwaga, urukiko ruvuga ko ubushinjacyaha butabashije kugaragaza impamvu zikomeye zituma bikekwaho. Umucamanza yanzuye ko bose uko ari batandatu bafungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza. Yanibukije abaregwa ko bafite iminsi 5 yo kujuririra iki cyemezo. Ibyaha abasirikare batanu baregwa bivugwa ko byakozwe mu matariki anyuranye y'ukwezi kwa gatatu, ubwo abasirikare bahabwaga akazi n'ababakuriye aho gukorera aho bategetswe, bakajya mu kagari ka Kangondo ya kabiri ahazwi nko muri Banyahe, bagakora ibikorwa byo gusambanya abakobwa ku gahato ndetse no gukubita no gukomeretsa abo bahasanze. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho impunzi z'Abarundi bahungiye mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira batanga ibitekerezo ku byo bifuza ku mukuru w'igihugu mushya uzatorwa mu Burundi. Ni kuri mikro ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Nipfuza ko umuprezida yotogwa yoba se Barundi akatunganiriza Abarundi bose nka twebwe nk'impunzi urabona ko turi mu gahinga, akazo akamenya neza yuko hari Abarundi bagorewe mu gahinga, bagorewe hanze y'igihugu kandi barabene igihugu. Icyo twipfuza rero nuko yodutunganiza twese kuri twese. Hari kiri nagombye kongera, bariko barandikisha nk'aratasi ndangamatongo ku matongo, twebwe siho turi. None ko atariho turi bakaba bariko barandikisha nk'aratasi ndangamatongo, ko hari uzohava yandikisha itongo ry'iwanje n'uwo banarariguze, ko hari uzohava yandikisha itongo ry'umuntu kuko atahari, rizogenda gute? Azobe se Barundi ibyo bintu ntibyashika mu guhunga mu kuba twaratashe twebwe nka batwemeye ko dutaha? Azohave adutunganiriza nitwavuga ikibazo kuba twandikishije amatongo, ntibazo hava bavuga kumengana kugumuka.
Twivuza ko nk'impunzi umuprezida yatogwa yoza ari umuprezida agarukana umutekano ku butaka bwose bw'igihugu cy'u Burundi, agahagarika icya gahohotero k'abantu bamwe bamwe, kuko turumva ko twari twanabonye ko hari abantu bamwe barakinyizwa ijoro n'umutaga. Ariko kubera ko atamenyesha amakuru bihari ngo bishobore gutanga inkuru zose, bigatuma ibiriko biraba irya nino mu misozi bitamenyekana. Ikindi ni uko yoza ari umuprezida ateza imbere igihugu n'abenegihugu, akazana imigambi ihera ku mwenegihugu wo hasi, nduwo gashobora kumuteza imbere, kagira imigambi iziteza imbere urwaruka mukuru hakati.
Uzatogwa mu Burundi ni uko yo twarira bose hamagahindura, urabona twahunze duhunga umutekano muke akagarura umutekano, ibintu byo kunyuruza banyuruza abantu ijoro bigahinduka bigahera, kuko benshi bararondewe bakazi bitero mu ijoro ugasanga baragutwaye ijoro yabihindura agatwarira bose, akagarura umutekano kuri bose, agahereza n'abantu ubuzi kuko ubukene usanga benshi bwari bugarijwe n'ubukene mu gihugu, kubwo gukunda bankunzi byose bigahava bagakunda na bose akaba agatwarira bose.
Nifuza ko twasubira mu Burundi bwacu nyine tukisubira muhira yacu tukazokirwa tugezeyo, kuko uravye nk'aho twagiye tubona bave Tanzania benshi bahunguse bagegeze guha n'ibibazo rero zabazokingirwa, nariko bakuraza ko bazodukingira akaba umuntu nyene azofasha abantu bavuye ahandi batacahohoterwa nk'uko twaba tubyumva hariya cyangwa uko byamabiri.
Twipfuza yuko nyoza akadufasha akaduhungura akongera akadufasha mu bintu tubona turahangayika, tukaronka akazi nkuko abandi bakaronka abana bacu bakaronka akazi bazi kwandika bazi gusoma baki akigisha nabana kujya abana biga
niki gituma abantu bahunga nuko batabatunganira cyane cyane ikintu cy'ubutungane abantu ntibafata kumwe utari mudasangiye umugambwe abone yuko bose ari abenegihugu bagisangiye gupfa no gukira izo mbonera ivyo bakora bikurikirane bareke kuza baratoteza abandi kuko ahanini bo nitwe tubana nabo baba yibereye ku mugo mukuru amaraporo barayaronka bakica amatwi bo baraye bakereye umenga badasangiye umugambwe baze ngo n'indi kaca bumva wapi abantu bumva ati naka bamwishye bagira amatohoza bamufashe ejo zobona mureha kagira ati wewe uyu unye ngo mwari muzi yuko nzoherayo rero bisaba yuko abyiga uwazoza azofata ikibazo cy'umutekano mu minu tunganize bose nimba ubufasha yakoze ikibi ahantu babone ko yahanywe apana gukingira ikibaba abo basangiye umugambi
twebwe nk'impunzi turi hanze y'igihugu twifuza ko perezida bazotora azoba ari umuntu atavangura umuntu wari we wese amufata nk'umuntu hanyuma abarundi bari hanze akabasubiza mu gihugu nabo bakaguma mu gihugu cyabo nk'uko n'abandi bari.
Nshuti mwese namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika, ibikorwa vyo kwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu mu Burundi vyaratanguye. Imisi yose kuwa mbere no kuwa kane Ijwi rya Amerika rizokwegera umwe wese mu bakandida bariko bahiganira ico kibanza kugira ngo atubwire imigambi ngenderwako yipfuza kurangurira abanyagihugu mu gihe yogira amahirwe agatorwa. Ijwi rya Amerika rirateye akamo rero abanyepolitike bose uko ari indwi kwitabira ico gikorwa co kumenyekanisha ku radio yanyu imigambi n'imigabo yabo. Namwe bakunzi bacu, ico tubasavye ni ukuturungikira ibibazo n'ivyipfuzo mwamwipfuza kubashikiriza. Turabashimiye.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze mu mwanya w'uyu munsi mu mateka. Venuste Nshimiyimana waduteguriye iki?
Hari saa 11:17 ku munsi nk'uyu wa gatatu w'icyumweru, ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1981, ubwo Papa Yohani Pawulo wa kabiri yaraswaga amasasu ane ariko agafatwa n'abiri gusa. Irya gatatu ryakomerekeje umunyamerika kazi Anne Ogiru imyaka 60 mu gituza, irya kane rikomeretsa mu kuboko Rose Hill ukomoka muri Jamaica akaba yari afite imyaka 21. Uwamurashe ni Mehmet Ali Aksa, uyu munyaturukiya yari yinjiye mu Butaliyani aturutse muri Bulgaria akoresheje izina ry'irihimbano, maze kuri uwo munsi ashobora kwivanga n'abakirisitu 20,000 bari bakereye kubona papa mu kiganiro agirana n'abakirisitu buri cyumweru. Papa rero yahise ajyanwa mu bitaro, abaganga bamaze amasaha 5 bagerageza kumwomora ibikomere. Nyuma y'iminsi 4 amaze kuraswa akiri mu nzu y'indembe, yafashe icyemezo cyo kubabarira uwashatse kumwivugana. Avuye mu bitaro aho yamaze ibyumweru 3, yagiye gusura Mehmet Ali Aksa muri gereza. Kuva icyo gihe kugeza magingwa ya impamvu zamuteye gushaka kwica umushumba wa Kiliziya Gatolika, idini rifite abakirisitu bagera kuri 600,000 ntiziramenyekana.
Arakoze Veniste Nshimiyimana. Nshimiye namwe mwarimu duteze amatwi n'abagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala, hagararirwa na Etienne Karekezi. Ijwi ni rya Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.